라디오 이수비디 아메리카. 이수비디 아메리카 마키운디 네케냐르관다 슈트무에서 모두 테자마트위 다바하이 미리웨 hano muri studio ya gatanu uri kumwe nanje Fidelio Yongabo
afatanyije nanje Ernesto Ugeziwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu
ingombwa ko ubukungu bw'igihugu cyacu kifasha abanyarwanda twese twahugira uruhare abari hasi tukagerageza kurwanira kubazamura abari hejuru cyane bakumva yuko ibyo bafite babikura mu maboko y'abari hasi.
Uwo ni kandida Philippe Mpayimana, umwe muri batatu biyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ubwo yarimo kugeza ingamba ze ku baturage bo mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abandanya gukingira ikibaba umuhungu wiwe mukuru Donald Trump Jr. ku byerekeye inama yagiranye n'umurusiya kazi yanonosoye ibijyanye n'amategeko Natalia Veselnitskaya.
Abasirikare 34 ba Kameruni baburiwe irengero mu mpanuka y'ubwato bwa gisirikare bwarohamiye mu kigobe cya Bakasi. Aha ni hafi y'uburasirazuba bw'ikigobe cya Guinea mu gace kagenzurwa na leta ya Kameruni.
Abasirikare babiri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abagwanyi batandatu bishwe mu gutana imitwe kwabaye hagati y'inteko za leta n'abagwanyi mu ntara irimo umutekano muke yakivuye mu buraruko mu buseruko bwa Kongo.
Naho mu gihugu cya Somalia nyuma y'iminsi 23 iki gihugu abaturage b'iki gihugu bongeye kubasha gukoresha internet umuyoboro wa internet wari warangijwe n'ubwato mu nyanja y'Abahinde.
Makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ku mukanya gatoyi hamugume hafi y'amaradiyo yanyu. Dutangurire rero ku makuru avugwa hijya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abandanya gukingira ikibaba umuhungu wiwe mukuru Donald Trump Jr. ku byerekeye inama yagiranye n'umurusiya akazi yanonosoye ibijyanye n'amategeko Natalia Veselnitskaya. Donald Jr. Yari yiteze ko Veselnitskaya amuha amakuru atyoza murantunga Hillary Clinton umukandida w'umudemokrate yahiganwa na se wiwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka uheze. Perezida Trump yatangaje no musi kwa mbere abicishije ku rubuga Twitter ko abanyepolitike batari bake bari kuja mu nama nk'iyo umuhungu wiwe yagiyemwo kugira aronka amakuru avuga nabi uwo bahiganwa. Trump amenyesha kuwo ariko uko ariko politike imeze. Trump yagerageje inshuro zitari nke gusuka mabisi ku binebaguro ku nama umuhungu wiwe Donald Trump Jr. yagiranye mu Rusiya akazi yanonosoye ibyerekeye amategeko Natalia Veselnitskaya. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2016 Donald Trump Jr. yemeye iyo nama inyuma yuko abwiwe ko Veselnitskaya yari umushingwamanza wa leta y'igihugu cy'Uburusiya yari kumuha amakuru atyoza Hillary Clinton mu kwigora kugufasha se wiwe gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze muri Amerika.
Twerekeje no mu gihugu cya Cameroon, abasirikare 34 ba kino gihugu baburiwe irengero mu mpanuka y'ubwato bwa gisirikare bwarohamiye mu kigobe cya Bakasi. Aha ni hafi y'uburasirazuba bw'ikigobe cya Guinea mu gace kagenzurwa na leta ya Cameroon. Nk'uko byemejwe na Minisiteri y'Ingabo ya Cameroon, ubu bwato buzwi ku izina rya Lemundemba bwarohamye ku munsi w'ejo ku cyumweru mu masaha y'igitondo. Ubutabazi bwabashije kurohora abasirikare batatu gusa, kugeza ubu abandi 34 ntibarabonerwa irengero. Aka gace ka Bakasi gakungahaye ku bikomoka kuri peteroli kari mu maboko ya Cameroon kuva mu myaka 3 ishize, kuko mbere kayoborwaga n'igihugu cya Nigeria. Kugeza ubu icyateye ubu bwato kurohama ntikiramenyekana, kandi ubutabazi nabwo buracyakomeje.
Abapadiri babiri bo muri diocese ya Beni Butembo baranyurujwe n'abagwanyi bataramenyekanya mu ijoro ryo kumunsi w'Imana ryashiriye uno munsi kwa mbere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abapadiri babiri bo kuri paruwasi ya Marie Reine des Anges do Banyuka banyurujwe n'abamayimayi babajanye mu mitumba mu karere ka Beni Butembo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko, batwara imodoka zibiri n'amapikipiki abiri. ivyo vyatangajwe na Paluku Sikuri umusenyeri w'akarere ka Beni Butembo musitanteri w'akarere ka Beni Amisi Kalonda yemeje inyuruzwa ryawo bapadiri babiri ba paruwasi y'abakatolika ya Banyuka amenyesha ko banyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye agatangaza ko inteko zijeje umutekano ziriko zirabarondera kunyuruza abantu n'ibintu biba kenshi mu karere ka Beni Butembo.
Nadijwi rya Amerika ni mukomeje kurikira reka twerekeze no mu gihugu cya Somalia. Nyuma y'iminsi 23 mu bwigunge abaturage ba Somalia bongeye kubasha gukoresha internet. Ministri w'itumanaho Abdi Anshul watangaje iyi nkuru yasobanuye ko leta ya Somalia yahombaga kayabo gasaga miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika buri munsi kubera uyu muyoboro wacitse. Ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, amavuriro, ibiro bya leta ndetse na serivisi zikoresha internet zose zari zarahagaze kuva ku itariki ya 24 z'ukwezi gushize. Ibi byatumye ubukungu busubira inyuma cyane cyane ku murwa mukuru Mogadishu. Abdu Anshul yasobanuye kandi ko hari gukorwa ibishoboka byose ngo amafaranga leta ya Somalia yatanze ku isanwa ry'uyu muyoboro azishyurwe na sosiyete y'ubwato bwa Ugonze. Abenshi mu baturage bashyize amafoto y'umunsi wa Eid al-Fitr ku mbuga nkoranyambaga batari baragize amahirwe yo gushyiraho ubwo uwo munsi wabaga bari mu bwigunge.
Ibiziga by'abasirikare 8 bo mu gihugu cya Mali irengero ryabo ritaririzwe gushika ubu byatowe inyuma y'ibibonwa ko ari igitero cy'abagwanyi b'abayisilamu cyabaye ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi. Abo basirikare baguye mu mutego mu buraruko bushiruse ruko bw'igihugu imara gushika ubu irengero ryabo ntiryari rizwe. Umusirikare wo ku rwego rw'intwazangabo w'igisirikare cya Mali yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP kubiziga byabo basirikare bazimanganye inyuma yo gutana mu mitwe n'abagira iterabwoba kwabereye hafi yahitwa Menaka vyatowe uno munsi kuwa mbere. Igisirikare cya Mali nticoroherwa mu bikorwa byo kugwanya intagondwa z'abayisilamu kubera kidafise ibikoresho bihagije. Ivyo naho izo nteko zishigikiwe n'inteko z'Ubufaransa hamwe n'inteko zijeje gucungera umutekano zishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Reka twerekeze no ku mugabane wa Aziya. Igihugu cya Leta Ziyunze z'Abarabu kirahakana amakuru yuko cinjiye mu mabanga n'imbuga nkoranyambaga za Leta ya Qatar rwihishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ikinyamakuru Washington Post cya hano mu mujyi wa Washington DC nicyo cyatangaje amakuru bwa mbere ku munsi w'ejo ku cyumweru hashize. Cyavuze ko ibiro by'ubutasi bwa Amerika bifite amakuru yuko igihugu cya Leta Ziyunze z'Abarabu cyacengeye imbuga za guverinoma ya Qatar. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Ziyunze z'Abarabu yahakanye aya makuru yatangajwe, nyamara ibiro byo kumenyesha amakuru bya guverinoma ya Qatar bitangaza ko ayo makuru yumvikanisha ko nta gushidikanya ko imbuga nkoranyambaga zabo zavogerewe.
Mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri Radio Ijwi ry'Amerika, kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 i Kigali. Mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mudukurikira kandi mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com, kuri Facebook mwandika Radio Yacu mu ijambo rimwe, ndetse no kuri y3@radioyacu.com. Amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda. Ku munsi wa kane hatangije ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida bahatanira kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Umukandida Philippe Mpayimana yari mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Mpayimana yabwiye abaturage ba Nyamagabe ko yifuza ko ibintu bihinduka, abanyarwanda bakagira umuco wo gusimburana ku butegetsi mu mahoro, n'abifuza kwinjira muri politike bagahabwa amahirwe. Ibindi kuri iyi nkuru nibyo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri mu Rwanda yadukurikiraniye.
Twemera umusaza rega, nta n'ikintu na kimwe yaza n'uriya umusaza twamara mutoye uko yabigenza kose. Reka twaramutoye twebwe,
naduha amafaranga
uyagiye. Mu masaha ya saa tanu nibwo Mpayimana Philippe yari ageze mu mujyi wa Nyamagabe. Abaturage bari mu mirimo inyuranye biganjemo abakora imirimo y'ingufu, abacuruza ku muhanda bumvikanye mu majwi bavuga ngo nabazana amafaranga baze kumva imigabo n'imigambi, abandi bakamusaba imipira imwamamaza, abandi bamubwira ko amatora bayarangije ko bafite umukandida wabo Paul Kagame.
Twaratoye twebwe
twararangije
na muntu wazi nyuma kuvuga ngo araje ngo arenga umusaza uko byakagenda kose
kutugagazatwa Kagame aratawe katuha imyenda tukambara tukaya ku mwamamaza
amahirwe nahaye umusaza shi.
Izi mvugo ntizaciye Mpayimana intege ko nyuma yo kugenda hirya no hino yereka abaturage ko ashaka kuvugana nabo, yaje guhagarara hafi y'umuhanda maze afata indangururamajwi asobanurira abaturage icyamuzinduye. Byabanje kugorana ko abaturage bari bakiganira bamwe batazi icyabazanye kugeza aho abashinzwe umutekano babasabye gutuza bakumva ibyo umukandida wiyamamaza ababwira. Mpayimana utatinze mu kugaragariza abaturage imigabo n'imigambi ye, yavuze ku kibazo cy'ubwoba yemeza ko bukigaragaza ku Banyarwanda batari bake ndetse ko n'abatinya kwitabira ibikorwa bye.
Haracyara abagifite ubwoba bwo kwibaza bati ese umukandida utari umuyobozi twari dusanzwe tuzi uwo nguwo ko tutamuzi twamukunda gute. Ingomba kwifuza abanyarwanda kumenya icyo bivuga kwiyamamaza nyine ni igihe cyo kwimenyekanisha, kugira ngo rero ubwo bwoba bushire nuko bumva icyo bivuze kwamamaza, bivuze kumenyekana no kumenyana. Iyo niyo mbogamizi.
Uyu mukandida yijeje abaturage Banyamagabe ko mu gihe yaba yatorewe kuyobora igihugu azavugurura imitangire y'imisoro abantu bagasora bakurikije ibyo binjiza. Ku buyobozi bwe Mpayimana yemeje ko azaca umuco wo guhutaza abakene.
Ni ngombwa ko ubukungu bw'igihugu cyacu bwifasha abanyarwanda twese twahugiraho uruhare, abari hasi tukagerageza kurwanira kubazamura, abari hejuru cyane bakumva yuko ibyo bafite babikura mu maboko y'abari hasi. Birazwi ko hariho bamwe babatubamara nk'umwaka batarakora inoti y'5,000 mu mufuka. Nibikwiye rero kubera yuko abantu b'abayobozi bo mu nzego zo hasi mu midugudu bakora akazi kanini cyane, ugasanga barihemba bitwa abakorerabushake. Umuntu ukora imirimo ifitiye inyungu igihugu akwiye igihembo uko cyaba kingana kose.
Yatanze urugero rw'abazunguzayi babuzwe gukora ibihwanye n'amikoro yabo kandi bateretswe icyo babusimbuza. Mpayimana yavuze ko ku buyobozi bwe azashyiraho gahunda yo guhanga imirimo mishya buri mwaka igera ku 500,000, ibintu byumviswe cyane n'abakiri bato gusa bakibaza aho azakura ubushobozi.
Bishobora kugirira akamaro igihugu nko kongera ubukungu, gukiza ubushomeri muri iki gihugu, ariko gusa uko nta mbaraga nduzi yenda yazagira zazasumba izo nyakubahwa Perezida Kagame yabafite n'ibyatugejejeho.
Mu bari bitabiriye kwiyamamaza kwa Mpayimana Philippe, benshi wasangaga bari baje mu yindi mirimo ndetse hari n'abatatinye kwerekana ko bari basanzwe bafite uwo barangije kwemerera amajwi yabo, ahubwo bagasaba Mpayimana kuva mu byo arimo nawe agashyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi.
Mbere na mbere buriya nabanzaga gushaka gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndumva nawe Mpayimana w'umukandida wigenga wiyamamaza nkeka ko aho hera ari aho agereje. Numvise imigabo n'imigambi yawe ni myiza cyane, ariko kandi wemerere nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeze ayobore igihugu yongera kigeze ku mwanya ushimishije kandi arabishoboye.
Uyu mugabo w'imyaka 47 y'amavuko agaragara ko ari umukandida uje kuzahura rubanda rukiri hasi, gusa ntibyoroheye abifuza kumva imigabo n'imigambi ye kuko nta kirango na kimwe kigaragaza aho aza kwiyamamariza. Usibye abagabo batatu bagendana babambaye imipira iriho ifoto ye, Mpayimana yavuze ko kutabona ibirango bimwamamaza hirya no hino bifitanye isano n'ubushobozi buke, gusa avuga ko ahitamo kwegera abaturage aho gutuma ibirango. Mpayimana yavuye mu mujyi wa Nyamagabe yerekeza mu Gasarenda nawo mu karere ka Nyamagabe abaza gukomereza Kamembe mu ntara y'Iburengerazuba. Mu gihe Mpayimana yari mu karere ka Nyamagabe, umukandida w'ishyaka rya Demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza we yari mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, nawo umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame we yaruhutse. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
mwemurile kaya Colorado leta zumbuma za Amerika
mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ratishwe ya Amerika Washington DC mu Burundi abantindwi barakomeretse mu ijoro ryo ku munsi w'Imana muri zone bwiza komine mukaza mu isagara cha Bujumbura ivyo vyemezwa n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkuriki inkuru imenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya
Ahatuwe Grenade mu ijoro ryo kuri w'Imana ni muri zone bwiza mu gisagara cha Bujumbura mu bunywero bwo kwibarabara rya kabiri aho hakomeretse abarenga 10 nkuko bamwe mu bari mu bunywero babibwiye ijwi rya Amerika uno mukenyezi ari mu bakomeretse bitababaje muri ico gitero
umva je nari nsohotse ngiye kwibarabara hajya kuri rya kioski hajya asanga hari abantu benshi chamba buruje kurindira ndindiriye nkicicara gusa iyo Grenade rero ciye aturika ntaho twashoboye kumenya kobera ko urumva tumaze gukomereka mwose yaciye yiruka atabaza biwawa mutwara kwa muganga
bamwe mu banyabwiza ijwi rya Amerika ryasanze habereye ico gitero ca Grenade biyamiriza bagikoze bafise nico basaba cokorwa
kicho no kuyamiriza nuko abo bantu bagize banabi boja kurondera abo bafitanye ingorane bareke kuja mu banyagihugu
ibitero nkibyo vraiment dutigeza kubiyamiriza sana kuko ntibitora kandi ntibiraba iyo bate Grenade ntiraba uyu cankuriya icyo ari wese uri mu mugambo uyu cankuriya vema turabyiyamije sana nk'abanyagirwa b'ibujumbura
baditereje Grenade amatara yacitse nibaza yaba habona njya twari kubona n'umuntu yaduteye ama Grenade twasaba ko baduha umutekano kuko naco tuzira n'amatara bakaduha kugira tuze turarabona utugiriye nabi
rero bakwiye kugwiza abajije umutekano buri kabare hose
abajije umutekano cyo no basaba vema nuko burikanura bagakurana n'abanyagihugu nyene mu gucugera umutekano
ibitero bya Grenade mu bunywero bibaye bibiri mu kiringo c'indwimwe n'igice inyuma y'ico co mu bwiza ikindi giheruka kubera muri komene Gatara y'intara ya Kayanza ico cahitanye abantu batanu abarenga 40 barakomereka ariko atanga ivyaranguwe n'ubushikiranganji bujejwe umutekano w'abanyagihugu kuri no wa mbere umushikiranganji commissaire de police Alain Guillaume Bunyoni afise uko yita iryo terwa rya Grenade mu bibanza birimo abantu benshi
abantu rero bihaye ingeso mbi n'inzira yo gutera ubwoba abantu bakabatera ama Grenade aho babasanze mu mihana n'ibindi icyo ni gikorwa mu bisanzwe kijya mu rutonde rw'abantu bakora ikorwa by'iterabwoba intumbero yose baba bashaka gushika ko uba waba yabatumye cyangwa icyo baba bifuza mugabo baba bakoresheje uburyo bw'iterabwoba butandukanye n'ubusuma busanzwe butandukanye n'ubundi bwishanye busanzwe kuko ikorwa by'iterabwoba birafise ingene biri classe na cyane cyane ingene itondekanya n'ingene birusharushanya turavye n'uburyo wabakoresheje uburyo gukoresha rero ibintu biturika bakabiturikiriza mu bantu kugira ngo bapfari benshi cyangwa bakomereka ari benshi iryo ni iterabwoba mu yandi materabwoba
umushikiranganje w'umutekano aremesha abanyagihugu ko bitebe bitebuke abakora iryo terabwoba bazomenyekana naho biruko umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni avuga ko bimwe mu byaranguwe mu mezi atatu aheze byerekana ko umutekano wiyongereye mu gihugu ageranije no mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa 2017 aha adondagura na bimwe mu bikoresho bya gisirikare byafashwe
rero kugira ngo ubwo bwishanyi n'ubugizi bwa nabi bwose butandukanye bushobore gutuzwa canye kuburizwamwo harategekanijwe ubwa mbere amasakwa mu gihugu cyose hakaba habaye amasakwa agera ku 300 565 n'imwe muri uko gusaka rero haba mu mazu canke mu bice bitandukanye haravuyemo gufatwa kw'inkoho zigera kuri 43 zo mu bwoko bwa Kalashnikov inkoho zitatu zo mu bwoko bwa pistole amasasu 1570 n'ibikono by'amasasu 53 harafashwe kandi ibisasu ntezwa ntoke ariyo yajya ama Grenade mwumva harafatwa ni radio imwe ijya bakoresha mu guhanahana makuru hamwe rero n'ibyankenerwa bimwe bimwe bito bito byaba bya gisirikare cyangwa bya gipolisi
ubushikiranganje bw'umutekano ntibugiye kurera amaboko nk'uko uburongoya bivuga Alain Guillaume Bunyoni ashikiriza ko inzego z'umutekano zigiye kugwanya zivuye inyuma ibiturire urudandazwa rw'amagendo ibiyagura mutwe n'ivyo vyose bituma umutekano uhungabana Evariste Nzikobanya nka Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru Kuri uyu wa mbere intumwe zidasanzwe ziserukira ibiro by'umuhuza w'abarundi zagendeye ikambi impunzi z'abarundi yanduta mu gihugu cya Tanzania zaherekejwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Impunzi zishaka gutahuka zemerewe gufashwa, nayo izitabishaka zemererwa gukingirwa bikwiye. Izo mpunzi zasavye ko zigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi zahunze. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye.
Izo ntumwe zidasanzwe zagenda ikambi impunzi y'abarundi y'induta mu gihugu cya Tanzania zazigizwe n'abaseruka ibiro by'umuhuza mu matati y'abarundi ziri kumwe n'abaseruka ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Harimo kandi n'ubuseruka igihugu cya Kenya mu Burundi, ambasaderi w'igihugu cy'Ubuganda muri Afrika y'ubuseruko, ubuserukira Tanzania mu Burundi, hamwe n'abaserukira igihugu cya Tanzania cyakiriye izo mpunzi. Harimo kandi n'abaserukira umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Byari bitekanijwe ko n'abaserukira ubumwe bwa Buraya baba bari kumwe, ariko izo ntumwa zabwiye impunzi ko byabagoye bakaguma i Dar es Salaam ku mugwa mukuru, ariko ko baje kubashikiriza ibyavuye mu rugendo kugira ngo ibyashikirijwe n'impunzi bizoshikanwe ku cicaro c'ubumwe bwa Buraya mu gihugu c'Ububirigi. Intumbero nyamukuru y'ubwo rugendo nk'uko bavyivugiye kwari kwirabira uko izo mpunzi z'abarundi zibayeho, kumviriza ivyumviro vyazo ku bibazo bihanze igihugu cabo, kurabira hamwe umuti vyotoregwa, hamwe no kuzereka ko zizwi kandi ko zifashwe mu mugongo. Ibibazo impunzi zashikirije hanini byari bifatiye ku kugene babayeho muri iyo kambi y'impunzi irimo abarundi barenga 126. Ikibazo catwaye umwanya munini ni cerekeye impunzi zirenga 128 zimaze kwiyandikisha ngo zitahuke. Izo ntumwa zasabye ko atawo biri ntambamye ushaka gusubira mu gihugu ciwe mu gihe abonye ko ico yahunze caheze. Abamaze kwiyandikisha bashimye iryo jambo maze basaba gufashwa. Bemerewe ko guhera vuba cyane hagiye kurabwa ibikenewe kugira ngo impunzi zishatse gutahuka zihabwe imfashanyo ikwiye yo kuzifasha kubaho mu minsi ya mbere. Abatarashaka gutahuka nabo babwiwe ko atanumwe azo kwigera birukana ku nguvu, nabo bemerewe ko umutekano wabo ugiye gucungerwa bikwiye. Izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya Amerika inama imaze kurangira, zivuga ko zabajije abaserukira umuhuza aho ibiganiro bigeze. Bahawe inyishu ko biriko bigenda neza kandi ko no mu mpera z'uku kwezi kw'indwi hazotunganywa ikindi gice cy'ibiganiro bibera Yarusha. Impunzi zasabye ko bamwe hogira uruhande rukwega amaguru rukanka kwitaba ibiganiro ko gufatirwa ibihano kugira ngo ibiganiro binyaruke maze batahe mu gihugu c'amavukiro. Aho izo ntumwa zabishuye ko ico ari kibazo gikomeye kibwirizwa kuganirwa ko n'impande zose zegwa n'amatati. Impunzi zashikirije kandi ikibazo cy'umutekano muke, zivuga ko zikunze kugirirwa nabi, aho ari impunzi zitari munsi ya 10 zimaze kwicwa n'abantu batazwi kandi mu buryo budasiguritse mu mezi atatu aheze. Zaboneyeho gusaba ko zokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi ari naco zahunze. Izo ntumwa zabagendeye zabemereye ku mutekano ugiye kongerezwa kurusha uko byari bimeze kugira ngo uwo kwinyegeza mu mpunzi atari we afatwe. Ibibazo cyo kwigizwa kure y'umupaka, izo ntumwa zababwiye ko ivyo bizosabwa igihugu cya Tanzania cabakiriye. N'ikibazo c'inzara naco nticyasigaye inyuma kubera imfungurwa zagabanijwe. Izo mpunzi zabwiye intumwa ko nk'akarorero ibiro indwi by'ifu y'ibigori bidakwiye kugira imaze umuryango iminsi 28, bagasaba ko vyokongerezwa kuko atamezi 4 arahera bigabanijwe gushika kuri urwo rugero. Aho inyishu baronse nuko ari ikibazo c'isi yose kuko impunzi ku isi zabaye nyinshi, ariko bemerewe ko ibishoboka byose bizokogwa kugira ngo babeho neza. Gusa bibukijwe ko batari mu miryango yabo kugira ngo imibereho ibe myiza kurusha. Abo twavuganye muri izo mpunzi bamenyesha ko atamwizero wo gutaha vuba bafise bumvirije ivyo babwiwe n'izo ntumwa. Bavuga ko icabaciye intege ari uko izo ntumwa zagumye zishimikira ku kubabwira ko ibibazo vy'u Burundi ari abarundi bwabo babwirizwa kubitorera umuti, kandi ko akarere canke amakungu boza gufasha utwigoro tw'abarundi. Aho niho izo mpunzi zifatira mu kuvuga ko atacizere kinini zasigaranye kuko zimenyesha ko zari zizeye urukiza mu karere n'amakungu. Nabo biruko abiyandikishije ngo batahe bobo akamwe minikose kuko bemerewe gufashwa mu minsi yabo ya mbere bamaze gusubira iwabo. Nayo izo ntumwa zitigeze zicisha mu kanwa mu gusaba abo barundi ko botahuka. Izo mpunzi zozo zabonye ko urwo rugendo arico rushobora kuba rwari rugamije. n'ijambere intumwa nkizo zigendera makambi impunzi y'abarundi ariko Burundi bwari bumaze kurungika intumwa zitandukanye zirongowe n'umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu zahereye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bye Clave ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika niyo mukomeze gukurikira. Reka twerekeze no muri sporo. Ahanga hano noho tugiye guhera ku mukino wo kwiruka ku maguru, aho umurundi w'imyaka 25 Antoine Gacheme yakoreye amateka mu gihugu cya Espagne. Gacheme yaciye umuhigo wo kwiruka metero 800 mu gihe cy'isaha imwe n'iminota 44 n'amasegonda 48. Uyu nguyu Gacheme mu kanya gashize aganiye na mugenzi wanjye Fidele ku murongo wa telefone amubwira uko yakiriye insinzi.
Naranezerewe kubona ndaritsinze, nari niteguye kuva mu kwa mbere k'umwaka gushika ubu nyene. Hariho n'izindi competition twimirije gukora, umuntu arabandanya agakora. Yego, nivyo nararyohewe.
Nabahe bandi banonotsi bakomakomeye mwahiganywe?
Mbo nk'abanonotsi bakomeye hariho umu Ethiopie yitwa Mohamed Aman, afise medaille mu championnat du monde mesh. Hariyo n'abandi banonotsi baba Espanyole n'abandi bo muri Misiri yari competition internationale muri bisanzwe hari abo nasanga niyuka.
Waba uriko witegurira gute amarushanwa yo kunonora imitsi azoba mu kwezi kuza i Londres mu Bwongereza?
Umuntu arategura, urategura mu mutwe no mu by'amagara byose birajyana. Je vraiment nta kibazo, ndiko nditegura ha mu munadoje yo kugira higanwe aka lindiri kintu kiba muri ayo mahiganwa nyene. Hino umuntu ariko aritegura nta ngorane.
Uramaze gushika ku rwego rwo hejuru ku byerekeye kunonora imitsi, n'ubuhe butumwa boshikiriza abarundi cyane cyane abakiri bato bafise imigambi yo gufata inzira nk'iyo?
Mbo twese twatanguye tukiri bato turi mu mashuri mato mato, abenshi baranzi aho naciye muri primaire muri secondaire kugeza nje kuri kaminuza baranzi byose nishaka. Nta muntu azoza kubwira ngo wewe ngumeduku uravyiyumvamo, uvyiyumvamo ikintu cyose ufise ico no kwita vivacité uratera imbere nico no bahanura. Gusa hiwacu abana benshi ntibabikunda, benshi rimwe rimwe baranadutwenga biko turategura, ariko akarusho ukabona ugeze ku rwego rwo hejuru. Ariko si ibintu biza ubwo nyene, ni ibintu byo kwihanganira ugakora hama ibindi bikazokwizana.
Mwaba mwimenyereza hehe?
Kuva 2015 ndi muri Espagne.
Urakoze, turabashimiye ku ntsinzi mwatahiye yo kwiruka izo metero 800 muri ayo mahiganwa y'ikunonora imitsi yabereye mu gihugu cya Espagne i Madrid mu mpera z'indwi turangije. Tukabifuriza n'umugisha mu mahiganwa mpuzamakungu y'ikunonora imitsi azoba mu kwezi kuza mu gihugu cy'Ubwongereza i Londres. Murakoze.
Namwe murakoze.
Urakoze cyane Fidele kuri aka kaganiro wagiranye na Antoine Gacheme. Reka twerekeze no muri tennis mu irushanwa rya Wimbledon. Umusuwisi Roger Federer ni nimero ya gatatu ku isi, yaraye yegukanye iki gikombe ku nshuro ye ya munani. Yatsinze nimero ya gatandatu ku isi ni Marin Cilic, uyu nguyu akaba akomoka mu gihugu cya Croatia, amutsinze amaseti atatu ku busa ku mukino wa nyuma. Mu bagore naho Garbine Muguruza ukomoka mu gihugu cya Espagne nawe yatsinze umunyamerika kazi Venice Williams, wahabwaga amahirwe cyane yo kwegukanira irushanwa, gusa yaje gutungurwa ku mukino wa nyuma. Kugeza ubu Muguruza ni nimero ya gatanu ku isi, mu gihe Venice Williams we ari nimero ya cyenda ku isi. Aya marushanwa yaberaga mu mujyi wa Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka dusurize no kuri Tour de France. Ni irushanwa ry'amagare rikomeje kubera mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubu rigeze ku munsi waryo wa 15. Umwongereza Christopher Froome yongeye kwisubiza ikuzo nyuma yo kwegukana agace k'irushanwa ry'uyu munsi. Froome ubu ku rutonde rusange arayoboye, ariko aracyakurikiwe n'umutaliyani Fabio Aru arusumbya amasegonda 18 yose.
Urakoze Ernest kuri amakuru yerekeye inkino. Amakuru rero twari tubafitiye kuri isahani yagarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma engineer, tugashimira na Dan Brown yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikoro. Mwari kumwe na Fidele Niyongabo
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe. Murara haryana.